Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda gose tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe icuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ingenieur Eric Biribuze umurundi afise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none, ubushakashatsi n'ibiharuro, niwe yegukanye agashimwe kitwa Community Service Award. Ako gashimwe azoronswa mu ntango z'umwaka uza Amerika igaha umukozi yakoze ibikorwa by'intashikirwa biciye mu bumenyi bwiwe. Na gashimwe kaje gakurikira kandi Eric yaronse mu 2018 kitwa Black Engineer of the Year, gahabwa umu ingenieur mwirabure yakoze ibikorwa by'intashikirwa mu gisata cha science, ubuhinga bwa none n'ibiharuro muri Amerika. Twabatumiye rero ingenieur Eric Biribuze uno munsi muri isanga, asanzwe ari umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusangi mu kigo Corning cyaha muri Amerika. Eric, kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage.
Ndabashimiye, murakoze kubona mumpaye uyu mwanya kugira natwe tuyage no munsi.
Yego. Kandi tubanze tubakeze kuri ako gashimwe kaba ko mwaronse mu 2018, kaba ko mwamaze kumenyeshwa ko muzoro nk'ariko muzokwakira mu mwaka uza w'2024. Turabakeje ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kubona mudukejeje.
Yego. Akabazo ka mbere, agashimwe muzoro nka mu 2024 baramaze kubamenyesha ko muzokaronka Community Service Award, na gashimwe nyabaki gahabwa nde kakaronka tangwa hisunzwe kiga Eric.
Reka nakababwira mfite aka gashimwe kitwa Black Engineer of the Year in the Community Service. Aka gashimwe ni ukuvuga yuko bagaha umwirabure umu engineer yafashije cyane ubuhinga bwa none mu bandi bantu kukwira abiteze imbere mu kwaruka, abiteze imbere mu aho baba. Rero mu bikorwa twe twashoboye gukora kuva ndonse agashimwe ka mbere wari wavuze ko mu bihumbi 2018 naciye ntangura ikintu bita NGO, ikompanyi itagira profit kugira ngo fashe ugwaruka. Iyo kompanyi, iyo organization yitwa Stella. Hanyuma rero twaramaze imyaka yose dufasha ugwaruka kugira ngo rugire ubuhinga bwa none, ugwaruka mu Burundi, mu Rwanda, na cyane cyane no ngaha muri Leta Zunze za Amerika ariyo mba. Icyo rero ako gashimwe bampaye kugira bashime ibyo bikorwa byo guteza imbere ubuhinga bwa none muri mu makominote, mu kubyita mu makominote.
Yego, mu kibano. Hanyuma ibikorwa nyamukuru mwakora mukora biciye muri mutubwiye ko gitwa Stella, iryo shirahamwe ryanyu.
Yego. Ishirahamwe gitwe. Yitwa Stella. Yo Stella, en fait, David, bevuze mu Cyongereza, ni Science, Technology, Entrepreneurship, Leadership Academy. Njyo rero twashatse gufata cyane muri iri shyirahamwe. Twashatse kugira ibintu by'amarobo. Iyo rero umuntu avuze ibintu by'amarobo, abantu bibaza yuko bikomeye cyane. Ariko mu buzima bwa misi yose dukora, ibintu byose dukora bikoreshwa n'amarobo. Ibyo rero twifujije, twashatse kugira dufashe ugwaruka, utangure kwiga ibyo by'amarobo bakiri abana batoya cyane. Ibyo marobo rero birafasha abana kugira ngo bamenye ubwenge muri mu buhinga bwa none. Birabigisha ibiharuro, birabigisha ingene umuntu ashobora gukoresha amaboko gukora ibintu, birabigisha ibintu bita programation, birabigisha no gukorana no gukora mu tugwi. Ibyo rero nibyo twatanguye ko, kandi turazi ingene abana babibona. Abana urazi ko bakiri bato bakunda ibintu bimwe twita amajuwe. Ibyo by'amarobo bimeze nk'amajuwe, ariko birabigisha ubwenge bwinshi cyane.
Hanyuma nko mu Burundi, mu Rwanda, mubikora mu gihugu cyose cy'u Burundi no mu Rwanda, cyane hariho intara zimwe zimwe mugiye mu Rwanda. Duhere mu Burundi, ama muce mutubwira mu Rwanda.
Reka dutangure mu Burundi. Mu Burundi twagize ibi iprogram yitwa pilot. Twakoranye n'ishure ry'i Bururi ryitiriye Musenyeri Bududira. Iyo rero twarakoranye n'abantu ngahanye, tukazana ibikoresho, tukagirisha amaprogramation, dukorana rero n'abana b'abana bato, hanyuma kugira turabe ingene babikunda. Twarakoranye, twaragize abo bana n'ubu iyo bumvise marobo baca bashaka kuko tubandanye. Iyo programu rero twayitanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Tuzoshaka rero gusubira kutuyibandanya muri uyu mwaka mushashuza. Amace turaba ahandi twogenda kuri ano mashuri.
Hama mu Rwanda naho?
Mu Rwanda rero, mu Rwanda niho twatanguriye. Twakoranye n'ishuri ry'Abanyamerika ryitwa Bright School, ahantu hitwa Muhanga. Hanyuma iyo shure imaze kugira kuva kuri iryo shure cyo dukorana rero n'ayandi n'abanyeshuri bo muri universite, kugira ngo tubigishe abana batoya. Kuva tugeze mu Rwanda twatanguranye imigwi ibiri, ubu tumaze gushika mu migwi irenga cumi, kandi tumaze gukora dukora n'amashuri menshi. Twatanguye ngaho i Muhanga, turakora n'amashuri i Kigali. Ikindi kintu gikomeye twashoboye gukora mu Rwanda, dushaka no twifuza gukora mu Burundi, hariho ishyirahamwe rifata ayo marobo, abanyeshuri bakagira competition. Competition rero ya mbere yo mu Rwanda nicyo twakoranye n'inzego mu Rwanda kugira ibe rero yarabaye uyu mwaka.
Yego, urakoze cyane. Yego, urakoze Eric. Mukanya uraza kutubwira ingene wiyumvise bakikubwira ko gashimwe kuri uratubwira ibikorwa byavuye mu gashimwe ka mbere. Mugabo rero hari benshi cyane batwandikiye tumaze gushira ko ku mbuga ngurukanya bumenyi zacu ko twagutumiye, batwandikiye bashaka kukubaza barenga 150. Reka abari bo duha kanya cyane cyane. Turahera kuri Rodrigue. Rodrigue ikaze ku juge Amerika. Rodrigue, uratwumva? Mugisha Rodrigue, uri ku murongo wa telefone. Rodrigue, ababara turabira muhinda bw'ivyuma ko akiharata hari twakire bayubahe, wewe turi kumwe. Bayubahe ikaze ku juge Amerika.
Yego.
Uherega bayubahe.
Genere mugize cha Kenya.
Kenya, amaja Nairobi.
Kiambu.
Kiambu, ndahabona. Ego, nuko rero akabazo kunca bwenge hiki bari ibuze.
Nashaka kumubaza kubyerekeye amarobo yiri mu Burundi. Nzi ko ariwe yabikora, hari ishure yatwigisha yari mu Mutanga. Ariyo n'umugu w'abana bige kugenda kubikora kugira amahiganwa muri Amerika. Nzi rero ko ariwe yatanguje iryo shuri, ndabyibuka neza. rero nange nariko ndabaza nka hari abantu benshi imiti y'abantu abarundi bakiri batoya bari mu mashuri muri Kenya sinzi ko nabo bubiyumvira ko bakagura nabo bagashikirwa
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho kiyambu mikinga ndatwa hari ibikorwa byinshi urumva ko n'amamoto ariko araducirawo mu kiganiro cyacu ugira umunsi mwiza ariko arahika ku ishure
bisaba
Pascale kuguma ku murongo
urumva numvise ko ari ibibazo bibiri ikibazo cya mbere cy'iryo shure ryo kumutanga cyangwa yavuze iryo ntitwakoranye naryo ntitwarikoranye naryo ariko ku kibazo nyamukuru cy'uko abanda buba bari kumwe muri Kenya buba bifuza kugira iby'amarobo ko ingene twakorana twabafasha uyu mugwi nagize wa Stella ufise ushaka kwaguka ushaka kwaguka kandi nta na hamwe twimiriwe twimiriye urazi ibintu byose biva mu buryo ibintu biva no mu buri n'imfashanyo umuntu ashobora kuronka rero ni ibintu bishoboka ingene rero twebwe dukora ikintu ibintu bibiri ibintu bitatu bikenerwa cyane kugira ngo dufate dukore ibikorwa icya mbere nafite n'abantu bitanga tukabigisha kugira bigisha abandi bintu bita abavolontaire abo rero wumva ibi by'amarobo naho umenga biratewe ubwoba ni ibintu umuntu aguhaye abibigishije ibintu byoroshe turonse abantu hanyuma icya kabiri n'imfashanyo z'amahera wumva turarondera hirya no hino hanyuma kugira ngo turonke ibikoresho bashobora gukoresha ibyo rero nicyo gituma twatanguye ku mashuri pilote hanyuma tutanguye kwerekana akamaro kugira ngo tugire tugenda ku yandi mashuri ariko ibyo ni ibintu twumvira cyane kugira dufashe gusa pana kuko nyine twashikiye dushaka gufasha muri ibi bihugu twatanguye ko n'ahandi hose muri Afurika
urakoze cyane Ingenieur Eric turakira na Pascal mvuye kure dusaba Elias kuguma ku murongo wa kane Pascal ikaze kuje muri Amerika
ego murakoze cyane
uherehega Pasika
yenda hamwe ni Mozambique Maputo
Mozambique Maputo twakuzaniye Eric biribuze akabazo kuri we
eko ikibazo nagomba kugitumbereze ko nicyo nyine cyerekeye ukuntu mukorakora karere akadushyikiriza ntacu kuri Maputo kugira icyo kigo natwe tubikurikirane sinzi ukuntu akabishyira nko kuri interineti ku buryo dushobora kubikurikirana kuko ni ibintu byafasha twese urwaruka tuba dufite katoza
reka aratubwira nimba ibya robotisme byoshoboka ko abitangira kuri interineti ugira umunsi mwiza ngaho Maputo Pascal
murakoze cyane
Elias uragumye ku murongo gato Eric abanze yishyura ikibazo kivuye Maputo Eric turabasubije niko
egome icyo cyumviro ni cyiza kandi icyo cyumviro nuko twatanguye twebwe twatanguye rero nababagiye yuko dufite amaprogramu mu Rwanda menshi ingene twatanguye dukoresha Zoom twatanguye dukoresha abantu bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko muribuka muri iyi myaka iheze kubera cya kiza cya COVID abantu twashobora kugenda ibintu byaroshye kugenda ariko rero twaratanguye guha abanyeshuri inyigisho dukoresheje Zoom ibyo rero wavuze ni ibintu twiyumvira neza cyane kandi nuko twibaza bishobora kugira biteze imbere dufata ibikorwa tuko turakora kugira bishyikire abantu benshi icyumviro cyiza turafise website ndayitanga ngahanye kugira muje kuraba aho dukorera turashobora kuraba ingene twakwagura ibi bikorwa byacu dukoresheje ingene wabisabye internet ibintu bya gutyo
iyo web ni ya gute kugira ngo nimba hari ushaka guca kubitiza kw' akajisho ngo arabe yuko ugomenye ushobora ga Eric witubwira
iyo web yitwa stellainc.org stellainc.org
murakoze cyane twakire na Elias ku rundi murongo wa telefone Elias ikaze ku ijuru rya Amerika Uherere gaidia
jendi muri Milongwe muri Malawi
Milongwe Malawi twa kuzania engineer Eric Biribuze numuhinga mu vya science uhinga bwa none ubushakashatsi ibiharuro ivyamarobo ikibazo kuri we rero
ya nashaka kumubaza ukuntu natwe no muri Milongwe ashobora kuja turiga bumenyi ariko namaze kuri kibazo Eric yashikirije yacishuye ama igisigaye nacho tukina ko tuzupoza twigumenye hagufi hagufi na hagufi
ndabyumvise ahubwo ikintu kiza numvise ngaha birangiye kumva nshobora kuvuga ikirundi n'abantu bari muri ibi bihugu byinshi sarinzi yuko abarundi twa cyo kuvuga ibintu mu rwacu turi muri Mozambique muri Kenya muri Malawi urumva rero birampaye ingene nshobora kwiyumvira ibihugu nkuko twavuze tuzeza turagura buhoro buhoro ariko twa turagura turabona yuko ababikeneye ari benshi kandi bari henshi
nuko rero hanyuma mukanya narimvuze ngo turaza kukubaza ingene wiyumvise umaze kuronka ubwo bushimwe n'ubushimwe twoshira mu rwego rw'ushimwe bwa science kenshi usanga birabure batubivuge muri ubwo rurimi nta kundi bataronswa cyane gusa nk'e bataronka wiyumvise gutega Eric mu 2018 ubunye bakaba basubiye kukugomwa bakibikubwira wiyumvise gute
urumva agashime nkako urumva yuko karyoshe cyane narumvise yuko ari batari kubashimira jewe gusa bariko baradushimira iteka ry'umuryango wanje iteka ku gihugu cy'u Burundi cyatwibarutse na kare ngo barayamaze nk'uworera yokuza n'iteka kandi kubo dusangiye imirimo iminsi ya none imbere n'abashyira imbere ubu buhinga bwa none nacyo mbona yuko ubuhinga bwa none barabushyira imbere babushyize imbere muri leta z'ubumwe za Amerika iki gihugu cyateye imbere cyane kubera ibi bintu by'ubuhinga bwa none ni gute rero twebwe twavukiye muri Afurika kushobora na twebwe kuvyumvira kugira ngo dutangure kuvyiga tukiri abana bato kugira duteze imbere ibihugu byacu urumva nacyo mbona yuko inguvu ndabishyiramo bazihaye iyindi intege nicyo numva ibi akagashimwo sakanje gusa ni aki ibikorwa twakoze nako kwerekana yuko aho tuva kameme dufise ubushobozi bwo gushika ku bintu bya kure kandi dukoranye cyane dushobora guteza igihugu cyacu imbere ibihugu byacu imbere kubera ibi bikorwa turiko turakora
dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Daniel Bonaventure Daniel ikaze ku ijwi rya Amerika
yego turabakiriye
uherehe ga Daniel
uhereye hano
mu Rwanda ahavugwa maki
u Rwanda turabona hagacyo none nta mvura yaguye
yego nuko rero ibibazo kwa engineer Eric biribuza amaze kuronka agashime mu 2018 azuronka na kandi byose ni ibikorwa vyiwe vy'intashikirwa mu buhinga bwa none science ibiharuro robotisme n'ibindi akabazo rero
akabazo kanje ndagira mbaze uwo mutumire ese abona hari igihe natwe nk'abanyafurika tuzajya tugakora amarobo tukagira ku rwego rwo kuyohereza kuruta kuyatumiza abona bizafata nk'igihe kingana iki nicyo kibazo cyane nagira ngo mbaze mutumirwa
urakoze ngaho mu Rwanda Daniel ugira umunsi mwiza
asaze mwiza
Daniel icyo nashatse kuvuga navuze na kare amarobo adutera ubwoba ko tuyumvira gusa nka bimwe tubona mu masinema cyangwa tubona ibintu bikomeye ubuhinga ibintu dukoresha iminsi yose birakoresha amarobo hariho nk'abantu usanga mu nzu yabo bafise agatelefone babwira ngo isaha nyabake kajya kuma ni robo robo rero ni ingene ubuhinga bukoreshwa umva ni ikintu ukoresha bimwe bita programasiyo gironzi ushatse kwigisha abantu kuprograma ikintu kigakora ibintu bikurikijwe n'ibyo wayibwiye ibyo rero utanga kubigisha abana bakiri bato nk'uko onye bakamenya rero n'ibyuma babikoresha. Ibi bintu bizodusaba umwanya munini iyi, birasaba uburyo, ariko cyane cyane bisaba umwete bikacya bigira n'ubwenge. Rero bitanguriye ahantu hakiri hato, aba bana bakura bafise ubwo umwete, bafise ubwo bwenge, bashobora bashaka yuko bashobora kugenda ku mashuri akomakomeye kugira ngo bazane ubwo ubwenge mu bihugu byacu tukaca dutera imbere. Rero sinibaza ko ari ibintu bizotwara umwanya munini, ariko birasaba yuko tubijyamo cyane.
Eric, uti isaha iki nuvuga ngo abantu bahora bibaza ngo robo ukibona kiko kiragenda n'ivya birobo vya Sofia na vyande na vyande, n'ubu nicaye nicaranye n'amarobo canke n'ubu telefone yanje ndayifise ndafisemo robo. Nivyo ushatse kuvuga?
Iyo telefone yawe irafisemo robo. Amubarira uvuga ngo Siri nikubarire isaha yariyo cyangwa n'umunsi ko hava hakwimvura cyangwa hari izuba kagenda n'amarobo aba ari karakora.
Ni urakoze kuduha umuco kuri ico. Twakire na Sylvestre kuyundi murongo wa telefone. Sylvestre, ikaze ku ishuri ry'America.
Murakoze cyane, turashimiye kandi turashimiye na Eric ku ntererano yakoze. Kuko by'ukuri
sinari
karakora. Ndi muri Kenya, ndumurundi ari muri Kenya.
Yego, duga ku ijambo, tiki nari karakora.
Iki nari karakora cyadushimishije cyane, kuko mu ubiravye incabwende nyinshi z'abarundi iyo zigiye mu mahanga zikaronka ubwo bumenyi bacha bagomba kubukoresha yo hari hanze gusa, ntibashobore kwibuka mu bihugu byabo. Ariko uravye Uwerike hari intererano nini yari karakora mu Burundi, kubona ari karafasha abana bato kumenya icyo bita robotics, ari karafasha muri East African mu Rwanda yarashitseyo, icyo kintu two kimutera kwintege. Ariko ndagomba kumubaza none nka Erike afise intumbero ntikumbure kumbure agwize nimba ari umwarimu ko ari karabyigisha agwize abandi bashobora kubimenya bashobora kuguma bigisha bitera imbere mu Rwanda, mu Burundi, muri ibi bihugu byashika. Afise intumbero kiyo kugwiza abashobora kumenya ubumenyi bwiwe kugira ngo bagwize ubumenyi muri ibi bihugu byacu. Murakoze.
Murakoze, ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane. Icyo kibazo uvuze nicyo rero kibazo gikomeye cyane. Urumva ibi bikorwa ndiko ndakora ndabikora sindi jenyene, kandi sinifuza kubikora ndi jenyene. Urumva twaragiye abarundi abanyafrika muri ibi bihugu nyene bitembere, hanyuma twaragize amahigwe yo kubona ibintu tutadufise muri Afrika. Ariko kubera urukundo dufitiye ibihugu byacu, kubera urukundo dufitiye bene wacu, tutegerezwa kwiyumvira ingene dushobora kuko gufasha izi nguvu dufise tukazikoresha cyane mu bihugu byacu kunavyo nyine gatera imbere. Kubera ibi bihugu byateye imbere nta kindi kiturusha, biturusha yuko bashobora kuronka abantu bajya hamwe bakagira imigambi itomoye bagashobora gutera imbere. Natwe turashobora kwikora kandi tuko turabigerageza. Rero icyo icumba kije ahubwo genda kibajije abandi turi muri diaspora bameze nka jewe, kugira ngo dufatanye izi nguvu. Naka gakompanyi nitwa Stella karakeneye inguvu, si nguvu za jeje nyene. Kubera icyumviro mfise no guteza imbere ibihugu gusa ariko na Afrika yose, ariko kugira tubigire turakeneye abandi ko tubifatanamo. Turakeneye ko abandi bazana ubwenge bwabo tukashira tukakorana hamwe. Turakeneye ko abantu bazana uburyo, bazana inguvu kugira ngo dufate ibi byiyumviro tubishyire mu bihugu byose. Kandi birashoboka, kagashimwe rero kampaye kayerekana yuko uyu bikoze naho uri umuntu umwe bashobora kufata ako karerero bakakagira bakagaha agashimwe. Umuntu wese arashobora kuronka agashimwe. Agashimwe ni kwerekana ingene inzira, ingene twese twofashanya tukagaruka mu aho abantu urwaruka ruzoza rukagira ibi rukoroherwa kugira ngo rufate ibintu by'ubuhinga bwa none bubigire kuruta twe twabigize twabigize tukuze. Birashoboka kandi nibyo mfise muri ku giti cyanjye jenyine ndabifite, ariko ndifuza ko n'abandi kwifatanya kugira tubikore twese, kugira niho byoshobora gutera imbere mu bihugu byacu.
Eh, nibaza ko Silvestre hari Nairobi muri Kenya ya Ronse imishuko kibazo ciwe tukakira na Rugaba Emmanuel. Emmanuel ikaze ku ijwi ry'America.
Goro kwa fise.
Eh,
umunyarwanda utuye Kampala Uganda. Na ikiganiro nagikurikiranye na nasomya ko gashimwe ko yahawe turamukengurukiye. Icyo namusaba nuko yazazanina ha muri Uganda hari aba diaspora b'abarundi, abanyarwanda, hari impunzi z'abarundi, abanyarwanda, hari n'abakongomani wumva ikinyarwanda. Nuko yaza n'uwo mugambi akabutangura inahangaha muri Uganda. Kandi ikindi twamusaba nuko twakora network cyangwa se tugakora umurongo abantu baba diaspora bose bahuriraho. Noneho buri muntu akajyaza n'icyo afise akakigabana cyangwa akagishyaringa na bagenzi be basize mu bihugu bya Afurika. Murakoze.
Uri kuvuga mugabo ku vya marobo kuko urumva niwe murima rimwe umutwaye mu bindi ngira ngo ntibyomworohera ko amaboko yiwe ava ahari agashika mu bisata byose bitandukanye.
None ku vya marobo urumva nibyo bya technology. Urumva uko biri kose be ni nahanga hatorabikeneye kuko computer ubu nizo zikora ibintu mu nganda cyangwa se mu mahingurira bavuga ikirundi. Ahantu hose amaroboni yakora. Nina rero nk'ubwo aje akabitwigisha n'akazi kabyo ntabwo arako gushakisha karahari kenshi. Twabikoresha kuko nk'ibihugu bya East Africa birimo biratera imbere cyane mu by'amahinguriro byafasha cyane n'inahanga muri Afurika kuko iyo ngiyo bashobora kuba batabikeneye cyane nk'uko inaha babikeneye kubera ko inaha birahari n'ibikeya cyane. Murakoze.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ego kibazo ni cyiza cyane. Urumva ahubwo reka icambe na mbere nge nshimire ijwi rya Amerika ryamuhaye ubushobozi bushobora kuvugana n'abantu bahirya nanone. Nkuko nabivuze kare, je sinari nzi abantu mwese muri benshi ingene muri ibi bihugu byinshi. Urumva rero wewe wambariye ko uransavye ko noza muri Kampala cyangwa muri Uganda, ngira ngo en general kubera hari abantu benshi muri diaspora. Jewe ndabikwemereye, sinzi igihe, sinzi umwaka, ariko ndabikwemereye uzoza n'uyu mugwi wacu muri Kampala kurabe ibyo dushobora gukora. Ibyo ndabyemeye muri iri jwi. Hanyuma ikindi rero rwavuze niyego n'ibyo bijyanye n'ikindi kibazo cya cyacu ningene dukorana n'aba diaspora. Ibyo vrema ni ibintu bitagoye kandi bitoroshe. Ariko ikintu nshaka cyane cyane kubona nk'ubu dufise akagashimo kandi dufise ibikorwa bigaragara. Nibyo rero ushobora kugenda ukabwira abandi bantu ukava ngo none ibi bintu uko biri ko birateza imbere aka karere twashyizemo, ni gute twofatanya namwe kuko namwe mufise uburyo kandi mufise ubushobozi mwoza tukifatanya kugira ngo tubigire bininiya cyane. Ndibaza yuko ari uko tuzobikora, simfise ingene bitekereza kuba ubunyene, ariko ibi bikoze twatanguye nibyo nitwa niyo kwita kari fondation. Ariko ndabyifuza cyane yuko dukorana n'abandi kugira ngo ibyo ibintu bitere imbere ahantu hagutse.
Hariho utwandikiye ariko atwumviriza ari mu ntara ya Ruigi mu Burundi, atubwiye ngo mbariza ntiyashimye ku izina ryo tubivuga, mbariza Eric ubumenyi si bwo bubuze ariko amahigwe niyo. Akenshi usanga abana bavuka ahantu hatagira amafaranga ariyo badafise. Mbega Eric amashuri yiwe yayigiye he? Ashaka kumva iyo waciye kugira ngo ushika ugeze ubu. Eric biribuze,
icyo kibazo kirakomeye kandi ni cyiza. Jewe navukiye mu Ngagara i Bujumbura, hanyuma niga amashuri matoya ahantu bita kuri Kopiko mu Ngagara. Hama ndahavuye nsengenda kwiga muri secondaire ahantu bita kuri College Notre Dame Gitega. Ndibuka ko iryo shuri rimaze guhindura izina, ndiba itwa Lycée de Nyabiharage ubu ngira ngo. Hanyuma rero nize, hanyuma
ndahavuye cyangwa nakwiga mu Bushinwa niho naronkiye ubuengineer mu Bushinwa hama mva mu Bushinwa nza kugira kwiga ibintu by'ubucuruzo mu maîtrise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo kibazo gituma gikomeye ni umunsi naronse amahigwe ya mbere mu 2018 nararavye ingene umwana yavukiye mu Burundi mu Ngagara umva nta buryo bwinshi nso twa dufise ashobora gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira amahigwe nk'ayo. Ibyo si ibintu byoroshye. None ni gute umuntu ari mu ruyigi nk'uko yatwandikiye umwana atagira amahigwe adafise ngo yoshobora nawe kugira urugendo nk'uko nagitse? Icyo nicyo cyumviro nyamukuru cyatumye ntangura iri shyirahamwe ryitwa Stella. Iri Stella rifasha abantu bose, ifasha abantu bari bose aho bari, bikeneye abantu gusa bafise umwete n'ubushakashatsi kandi bikaca bijyana n'uburyo dufise mu buryo tugatura buronka buhoro buhoro. Ariko nicyo cyumviro cyari gikomeye, ni gute twofasha umwana wese aho ariho hose mu buryo bwose yavukiyemwo atabufise cyangwa abufise, afise umwete, afise n'ubwenge, twomufasha kugira agire ubushobo, agire chance, agire amahirwe nk'ayo nagize. Ko kugira ngo ngire amahirwe nayo nagize byavuye ku bintu byinshi, ariko nshashaka ko nushyirahamwe ishyirahamwe bigira umwete kugira bihe amahirwe abantu benshi bashobotse. Niyo rero nicyo gituma icyo kibazo gikomeye cyane, ko nicyo cyatumye nicyo nari mfite ndonse agashimwe ka mbere. Ni gute abandi bose bashobora kuronka nk'agashimwe kugira bagira ayo mahirwe? Ifuko bintu bikora ni nabonye kutegereza kubikora ushizemo umwete, ushizemo ishyirahamwe. Rero nicyo kintu kiri kuri mu mutwe wacu gituma dukora ibikorwa dukora.
Ko umukunzi wacu ari mu Burundi nibanza ko ya lonse inyishu ku kibazo ciwe, kandi yatubwiye ko akiri muto, nawe nyine turamuteye intege nimba ashaka kuja mu birenge vya Eric biribuze, aramwumvishije yuko atakinanirana iyo ufise ishaka. Kwa kina Alexi ducha dusaba Desire kuguma kuri murongo. Alexi kaze ku ishuri Amerika.
Ego mwasaje.
Eh, uherega Alexi.
Ni murundi neza neza mu cyiko cya Bujumbura.
Cyitoke cya Bujumbura si kure cyane yaho Eric biribuze yavukiye. Akabazo kawe.
Yo, nanga matawa namukeza. Ndakani iteka ko Burundi na kuri wenyine. Hanyuma ikibazo na nyinshi cyangwa kuma kumubaza iba afite umigambi yuko ubamenya kisa cyo kuvugana mu Burundi ko tuzi cyane cyane ahita gukoresha mu mahanga. Ikibazo na nyinshi
ehi kewengi plito Alex wengira ntiwakuriki ikiganiro.
Ibyo bitwatanguye turamaze kubikoresha mu Burundi, twaraje mu Burundi ariko nakanatsinda kubera uyu wundi mu kagashimwe kandi turonse kaduhaye izindi ntege zituma tuzoza tugafata ibyo twatanguye kugira tuvyagure. Ikindi nashaka kuvuga ko numva abantu bose bariko baratelefona aho hirya no hino, ikindi naje rero ndabasavye namwe mwiyumvire, nikihe namwe mwokora kugira mufashe abandi? Urumva twese turakuma twibaza yuko dukeneye ibintu bidufasha, ariko ikintu niyumviriye nabonye ko umuntu wese arafite icyo atanga, arafite icyo ahanura abandi bantu. Rero umunsi twozana ibi bintu cyo shaka kuguma mwiyumvira, ni gute twogira abavolontaire, ni gute twofasha kubera ibi bintu kugira bitere imbere cyane birakeneye kwitanga. Ibi inyenda bikora mfite akazi gakomeye kandi nkorera mu kigo cyanjye cyitwa Koning. Ariko ndetegerezo kwitanga kubera yuko bikenewe cyane kugira ngo dufashanye. Nicyo rero nagiye nashaka kubabaza mwiyumvire, mbere ngo ubutuje nk'ungaho muri Kenya turi cyangwa muri Nirongwe aho mu Cibitoke cyangwa mu Rujigi, ni gute nawe wovuga ngo kwe ko woje ngaha natwe tuzofasha urwaruka turworganize turuhe amakonseye tubwire ibiki n'ibiki? Nibyo rero nibaza yuko tuguma tubwira umutima ufasanya mutima wangu ukwitanga ni uzotuma ibintu bikorwa tuko turakora bitera imbere mukanya gatoya.
Hariho uyundi yitwa Simeon Sahabo ari yanditse ubutumwa kuri Facebook. Eric twatumire muze gucisha amaso kuri Facebook yacu VOA Radio yacu ari ubutumwa bwinshi bubagenewe muza kusangaho. Witwa Simeon Sahabo avuze ngo twosaba Eric kwiyofasha agatanga inyigisho muri kaminuza Faculty ya Science de l'Ingénieur ikenye abigisha mu Burundi. Hari umugambi mufise wo guzokorana n'ama kaminuza mu gihugu cy'u Burundi ga Eric canke mu karere?
Na migame chise unyene kwera kunda kuna wawari yenda chise akazi kamiti yose ngora aliko ndiba za konzo za mwana kakarele chane chane unye kuna gize ya mahiigwe wakamu kakashimwe unye ndakene yeko agashimwe ndakere kana chane mwihugu vyacu kuna kene yuko gatanga inyigisho kubandi nigisho kandi nukwerekana yuko kubona igihugu cyacu nka kurya wumva umuntu yaronse nka medaille d'or muri Olympic ataha kugira ngo yereke abantu mu gihugu cyacu yuko kugihiteka igihugu umva ni gutanga iteka icyo teka nukuza mu Burundi mu bihugu byacu ngaho hanyuma nkaca nkaraba ibindi bintu bashobora gukora ibyo rero umuntu ambajije umva si byoroshye ariko si ibintu bitari bidashoboka na byonyine ibintu byose birashoboka ku bintu biteza imbere ubuhinga bwa none nibyo bintu nihaye ntegereje gukora muri ubu nibyo bintu bikomeye cyane nkora ariko mu buryo ndabukoramo biva muri bizova ku ngendo kubera mfite ubuzi bwinshi
Ego murakoze cyane twakira na Marcel kundi murongo wa telefone. Marcel ikaze ku juri ya Amerika.
Nanjye ni muri Rwanda muramukije.
Werega Marcel.
Ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe ndashaka kuvuga ibintu bibiri kuri uyu mushinga n'utwo dushimye yabonye mu bihe bitandukanye. Ndashaka icya mbere ndashaka kumushimira icyo kimira urabona abantu benshi babirabura by'umwihariko abirabura bo mu cyumba cya Sahara hano duherereye iyo bageze nk'iyo mu bihugu by'ibirayi bakaronka amahirwe bakiga bakagira ubumenyi usanga bahita batera umugongo ibihugu byabo bavukamo ahubwo bikarangira babaye nk'abashyigikira imitwe cyangwa se imigambwe irwanya ubutegetsi bakomokamo ariko we numvise ko watera inkunga ibijyanye n'amarobo uburyo washyigikiye umugambi we hano mu karere k'ibiyaga binini ni ikintu cyiza cyane kuba wumenye ibyo atarabyihereranye ariyo mpamvu wenda nahera ko musaba ndabona ibihugu byacu barimo baraharanira kwigira bati kwihaza muri ibi kwihaza muri ibi ubwo rero nawe ari inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga kandi akaba ari umwenjenyeri ukomeye cyane nubwo bashobora kurebera hamwe n'amaleta y'inahangaha bakagira kaminuza imwe wenda yo mu karere ariko ivuga ngo yihagije kuri by'ikoranabuhanga urebye wenda n'urugero nka Kigali imaze kuba icumi cy'ikoranabuhanga kubera ibigo bitandukanye hari aho mu ntara y'amajyepfo bari kuhubaka ikigo kizajya kigisha ibintu bijyanye no gukoresha ama drone ibyo byose n'ikoranabuhanga kandi n'ubuhinga bwa none akaza akaba yaduhereza uwo musanzu n'ibindi bikoresho yo kugenda neza hanyuma ikindi cya kabiri mvugaho nyuma yo kuronka akagashimwe wenda sinzi niba kagamerekejwe n'amafaranga urateganya kubandanya umugambi wawe mu buhe buryo haba mu karere ukikugumiye hirya muri Amerika muri rusange urateganya iki ku buryo abantu tukwitegeho iki nyuma yo kuronka akagashimwe nk'uko akumiragura wagenze neza wakaronkejwe ukagenda kuriya uguhura ateganya gukomeza ubuhe buryo bw'ubuzima busanzwe bwa minsi yose tujyanye n'ibyo
urakoze ngaho mu Rwanda ya Marcel.
Marcel ndabashimiye cyane ku ngene yumvejeje ibyo wavuze nibyiza turabishima. Ikintu nashaka kubarira cyane cyane mu Rwanda ko mu Rwanda niho natangiye kubona ko ibikorwa tuko turakora bizotera imbere cyane mu Rwanda. Urumva wewe uri i Kigali, twebwe ibikorwa byacu twabitanguriye i Muhanga nitwa bitangura ikigali umva bitangura ahantu umva si mu muji turabona yuko bishobora gutera imbere kuva naho abantu b'ikigali batangura kuza ko dukorana kuva nuko amashuri hari nko mwishuri rikomeye rya university yitwa African Leadership University iri ngaho onyi Kigali abana baho bava mu karere muri Afrika hose kana abana bize cyane twaragiye turabigisha amarobo turakorana nabo kugira nzeye club kugira batse bagenda gufasha amashuri yandi ariko aratangura nibyo nuko nababariye bimwe byo kwitanga umva twarakoranye nabo kugira nabo bitange bacyo batangura ama club henshi so ibyo rero ariko uravuga nicyo gituma twavuye kuma kutugwi tubiri arenga cumi ibyo rero bisaba yuko umuntu akorana n'abantu benshi kino wari wambajije ni uko agashimwe kazana n'amahera oya aka gashimwe ntikazana n'amahera ariko amahera jewe siyo nibaza ko akeneye cyane hakeneye ibyiyumviro arakenewe ariko akenewe ingene abantu bitanga ingene abantu bitanga bakavuga ngo jewe ndafashe ndafise ubu buryo ndabona bijya bintu ko bikenewe uburyo jewe ndabuguhaye rero kubona aka gashimwe twara karonse nk'uko twe turavugana na n'ijwi rya Amerika kugira abandi bariko baratwumviriza babona ibi bikorwa babishimye nibo niko bashobora kuza nabo tukifatanya tukifatana mu mugongo kugira ngo dufate tubandanye ibikorwa ibi bikorwa kubera aka gashimwe tuzobandanya tubiteza imbere tuzoguma turondera abo dukorana tuzoguma turondera uburyo umuntu wese ariko aratwumviriza yumva ko afite uburyo ashobora kuduterera nababariye kaka website kacu arashobora kujya kuri website akadufasha ariko uyu mwete uzotuma tuguma dutera imbere kandi ariko bizova ku buryo dukoranye turanse mu bintu byinshi mu badufasha mu bo dukorana muri za leta turakorana n'amareta ngaho onye muri ibi bihugu byacu kubera ko ibi bituko turakora bijyanye n'imigambi y'amareta yo muri aka karere
murakoze cyane Eric kuri izo nyishu mutanze Desire uratwihanganira tuba twateze kuri telefoni ikaze ku ijwi rya Amerika Desire urahari uherere hega Desire sabye Desire uherere hehe yego akabazo kawe mu gatelefone twumva tutumvikana neza
ikamenambere ashaka kumushimira no kumukeza kuko imyumvire yamaze kuronka hanyuma ikibazo kwagirino kegera certificiere nivyamarobo n'ibintu bigiye kucoeta bigasubirira abantu birasako hari ubuzi hanyuma sinzi nabonye ko mwanditse yuko afise yashaka kuvyigisha mu bana aha mu Rwanda no mu Burundi ariko nashaka kubaza kubera iki atangi ku bantu boba bakuze bafise nk'umumenyeri ca informatike kuko kibazo baba hari boba yakibazo cy'amasomo ariko ko mutagikera aza kunyiha atangira nashaka kutaza ikuma yarahe boba ni kubera abona yuko ikoranabuhanga ngaha muri ibi bihugu byacu byo muri Afurika biba biri inyuma
agatelefone kawe agatelefone Desire telefone yawe ndumva tutumvikana neza mbwi ikibazo nacumvise wavuze kuri bubanza
oya
ikigali ugira umunsi mwiza ngaho ikigali mu Rwanda ego Eric ikibazo cha Desire sinzi ko umwacumvise neza ko telefone ntiyari imeze neza cyane ariko yabaza ati kuko imwahereye mu bakiri bato ntimuje mu bakuze basanze bafite ubumenyi hari igituma mwashimye guhera mu bana n'abakiri bato
igice yatanguye ku bana yewe nabonye yuko nka kugira nababariye ndiko ndiyumvira jewe jenyine kubona ingene nakuze
ingene aho nashitse yewe nabaye umu ingenieur par chance donc c'est la cause mvuga ngushaka ku umu ingenieur nibindi byashitse gutyo ari kutangure kubana ukabaha ubumenyi ukabaha ubukundo bw'ubu buhinga bwa none bakura ari bubonyine bavuga ko bategereje kwa ingenieur yebi ndabifata nka kubya abandatswe abantu bakora twumviriza bakunda ibintu by'imipira uriko raba nk'ibihugu bifise imikino bakina football no tuta football bateye imbere cyane za Argentine cyangwa za France bajya bakinyi bose twemera batanguye gukina bafite imyaka mito batanguye kuba kwatwigisha kwa batara rero igituma natangura ahantu hati bato nashaka kubaha ubwo rukundo rw'ibi bintu kugira ngo agire ubwoba abantu twe tumaze gukura tukumva robo tukumva ubwoba yuko ari ibintu by'ibihangange hari umuntu utanga kumubwira ngo ibintu bisaba ibiharuro cyangwa izo kubiharuro ngo yaje nta giharuro sinzi ibiharuro jewe urumva baramaze kugira ingorane y'ingere biyumvira ingere bikomeye ariko utangure ku bana bato nta kintu na kimwe baramenya ushobora kubaha ubwo bushobozi n'ubwenge kandi ingene dukoresha ibyo ubuhinga dukoresha ni ubuntu bumeze nka kurya abana bakoresha amajuwe n'ibintu biri byoroshye bituma babishaka ariko kwa uri kurabigisha inyigisho ikomeye icyo gituma rero twebwe twifuje gutangurira ku bana kugira ngo tubahe bimwe bita fondamental ibintu bashobora kugumana mu buzima bwabo bwose kugira bamenye batavuga ngo jewe ibintu ishobora kubikora mfite imyaka itanu itandatu cumi jewe umunsi bazombarira aho nshaka kugenda jye nshaka kuba umuinjeniyeri
murakoze cyane twakirira Jean d'Arc ku yindi murongo wa telefone Jean d'Arc ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
narinze ngo turaje turaronse umupfasoni cyangwa umukobwa none ni mugabo witwa Jean d'Arc
oya ubungu ni Jean
oh ni Jean si Jean urambabarira ego uherehega Jean
ndi Bujumbura usanzwe n'umunyeshuri kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'ubuhinga
ku akabazo kawe rero ku muhinga Eric twagutumiye
ego akabazo ashaka kumubaza twe dusanzwe dufite igisata cya ikiriyera sisteme zambarse harimo n'ibitaye
turiko tukumva nabi turiko tukumva sinzi ko Eric uri kuramwumva we duza idrica
ku ishuri dusanzwe dufite ikibazo igisiriyeri ya sisteme zambarse harimo ibijyanye n'amarogo ariko hari ingorane nyinshi abanyeshuri baheza atabumenye bikwiye bafite kubera kubura abahinga no kubura ibikoresho byabigenewe rero nashaka kubaza ko asanzwe ari n'icyo gisata mbega niyo ushobora gukorera koraborasiyo na kaminuza y'Uburundi bakankagira abajene basanzwe biga ibyo muri icyo gisata ikibazo cyanjye ni icyo
turumva ko bakurondera ari benshi mu karere k'ibiyaga binini sinzi ko uzaba kwiza
nabyumvise icyo uvuze vraiment ikintu kiza kandi je numva ko ari ikintu gishoboka kubera yuko nkuko nababariye nko mu Rwanda twaragiye gukorana n'ijya university nababariye yitwa Africa University Leadership and African Leadership University umbariye gukorana na kaminuza y'u Burundi ndabyumva kubera yuko tugiye hamwe nitwo buri bintu tuhuza ingorane abantu bakunda kugira bibaza yuko gukorana umuntu ateza kugira uburyo icya mbere gikomeye ni ibyiyumviro wumva nk'iryo shuri twakoranye twafashije kugira ibyiyumviro tukabara mwebwe nashobora gufata aba bana bakunda robo bagakreya umugwi uwo mugwi duca dutangura kubigisha iby'amarobo kuri dukoresheje zoom hanyuma batararonka n'ibikoresho hanyuma batangura kubikunda bonyine bakagenda ubushakashatsi muri za internet mu nyuma rero uwo mugwi wabo buhoro buhoro tutangura kubaha ibikoresho rero nibyo nibaza nitwavuga yego mufasha gukorana na kaminuza y'Ubujumbura y'u Burundi tukarabya ingene twatangura kubyumviro ibyumviro bihuje tukarabya ingene tworondera uburyo kugira ngo dufate ibyo byumviro tubishyire mu ngiro
yego murakoze twakire na Janvier kuyundi mlongo wa telefone. Janvier kaze kujuru ya Amerika. Muherehe ka Janvier. Akabazo kawe. Uduze njuru sinzi kituma ma telefone y'ubujumba tuko tumva na uduze njuru ryawe Janvier. Urakoze ugira umunsi mwiza Janvier ngahe Bujumbura. Eric akabazo ka utubazo twa Janvier Bujumbura.
Ya kambere sina komite neza ko numvise ka kabiri.
Akambira ahanini yagaruse ku byo abatandukanye bagiye baravuga imigambi ufitiye ku Burundi bwabo ibyo ntacha babishaka baraza gusura kumviriza ikiganiro ahubwo ico cyo kumenya ngo umwana ivyiza yotangura kuvyiga ku myaka y'ingahe.
Abana dutangura kubigisha bafite imyaka 5. Kuva ku myaka 5 kandi ibintu dushaka gushira mu buryo umuntu arabyiga gushika ashike muri kaminuza. Dushaka heze mwaka wa nyuma wa secondaire. Hanyuma ibintu yari karavuga ijyanye n'ama diplome umva tugumanye tufate tukagumana n'abo bana. Abo tumaze gukorana hari abana tumaze kugumana imyaka tumaze nk'imyaka 3 tubikora. Abo bana bakurikiye hari ikindi kintu ngira mu kwiyumvira kindi dufite umwe ko jemba muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ziratanga ibintu byita scholarship. Donc abana bagenda kwiga ino kubera yuko ibi amashuri y'ino aguma nayo nyine akeneye aba ingenieur. Ibihugu byose biteza imbere akeneye aba ingenieur biga ino. Natwe ubu turabikeneye mu Burundi. Rero kugira abo bana tuko tukorana nabo bagumanye n'izo programme tukazigumana baragira ubuhinga bukomeye butuma ingene biga mu mashuri bagira ubwenge bubafasha kugira ngo bashobore kwiga muri ari za kaminuza z'iwacu ngaho cyangwa n'izindi kaminuza z'ahandi hose bashobora no kuronka amascholarship kubera ubwenge babukuramo. Nicyo rero ikindi kirinze gikomeye mu buryo tuko turakora.
Murakoze. Twakire na Norbert kuyundi murongo wa telefone. Norbert ikaze kujuga Amerika.
Ikaze.
Uherereye ka Norbert?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego, akabazo kawe?
Ngari na mbere kasimwe kujuga Amerika yaba yabashije kubwira abantu nyine bakavuga ibitekerezo bafite kimwe na Eric amwe mbashimira. Bo nibaza nise ni kwigisha abo bana ingengo y'imari babasha kuyibona uko bikwiriye wenda ibintu by'amarobo wenda ko usanga bimwe binahenze. Babona ubufasha ese niye ntera bimarije kuzamura kugira ngo wenda abana be babimenye. Ese ibihugu byo mu biyaga bigari byitabira ku kihe kigero kugira ngo bibashe gukoresha robo abana bakiri batoya. Icya kane nasoreza nkavuga nise urabona abana hari igihe biga bamwe ntibabifate wenda ugasanga n'imbogamizi z'ibikoresho bahura nazo. Reka wenda nsoreze aho ngaho uzabasha kubibona.
Yego, urakoze ugire umunsi mwiza. Ego, Eric.
Ubushobozi n'ingorane ibyo turabizi cyane n'ubugorane ariko igituma rero twe twashizeho ishyirahamwe rya Stella ni ukubera ko twifuza yuko tugenda turondera ubushobozi turarondera ubushobozi kandi turakeneye abantu badufasha, ariko kuba dufasha ariko cyo twiyumvira cyane ni gufata tukagenda ahantu hose, kubera ntidukeneye gusa kugenda ahantu abantu bifise bafise uburyo cyo dukeneye yuko ibicuko turavuga biza mu gwaruka kwa hariho hose. Tutegerezwa rero nicyo gituma dushaka ko turonda turonka ifasanyo turonka abadukorana ariko kenshi tuyo twimvire gusa ko ibintu bizinje ibintu bihenze ku Kinyarwanda ntidushobora gutangura. Icyo nshaka icyumviro gikomeye ni uko twebwe dushaka yuko tukurikira aha tushaka gufasha abana bose tukitanga, ariko rero kwitanga bisaba ko tubikora turi benshi. Rero aka gashimwe gatuma kerekana yuko gukora ibi bikorwa witanze bishimirwa ahantu hakomeye cyane. Rero nkashaka yuko n'abandi bariko baratwumviriza bavuga ngo ni gute twofasha Eric, ni gute twofasha Stella iri shyirahamwe, ni gute twokwifasha twese tugakoresha tukaraba ingene ibyo Eric arekara ko nacyo tukabikora. Ibyo rero nicyo cyumviro gikomeye.
Yego, twasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bari mu bihugu vya Congo na Tanzania bari barungitse amanimero yabo ya telefone, amatelefone ntariko aracamwo. Mukanya turasozera ikiganiro ariko turafite Anasta ku murongo wa telefone. Anasta, ubaze ikibazo masogonda make kugira ngo duhave dusezera Eric mu minota itatu.
Yego, akwatse kwa Anasta ndi kwa ntamenya ruguru
atwihanganire ndumva aka telefone kiwe katariko tutseko turatwumva. Eric, nuko rero ni benshi barungitse amanimero yabo, turabasaba imbabazi barenga 188 ntibyari gushoboka ko tubakira bose muri kino kiganiro, ariko mutwemere ko nimwaza gutora Gashimwe muri Baltimore mu mwaka uza muzotugendera ku ijuru rya Amerika tugasura tukabayagisha mu kishuro ibibazo mutashoboye kwishura uno munsi.
Ego, mende basimye cyane ko namwaza uhaye iki cicaro, urumva tuzogaruka tubandanye iki cyago.
Ego, hanyuma akajambo kanyuma rero ubwiye abatwumvirije n'abandi mu batanusa amahigwe kukuvugisha bari bazipfuje.
Akajambo ka mbere nshaka kubwira abantu ni kubwira ko dutegerezwa kufata ubuhinga bwa none yuko ariko kazoza niko kazoza muri mu karere kacu niko kazoza ko kwisi. Rero kwitanga kugira ngo twitange dufashanye dufashe ugwaruka nibyo bizotuma dutera imbere. Ivyo rero ni ibintu nizigiye kandi ivyo nakashimwe kaje kwerekana yuko dushimira abantu bariko barafasha guteza imbere ubuhinga bwa none.
Yego, nuko Eric biribuze mwakoze cyane rwose kwita ubutumire bw'ijuru rya Amerika tukibuka gutsa ko muri Burundi mufite ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro mu runo mwanya muri umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusange mu kigo Corning caha muri Amerika, mwaratsindiye mu 2018 Agashimwe Karonka umwirabure yakoze ibidashikirwa mu buhinga bwa none n'ubu murasura mu Karonka gashimikiye ku byo mwakoze mu bibano bitandukanye mu Rwanda mu Burundi no muri Amerika. Turabakeje kuri ubwo bushimwe. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kubitura kugira ngo umuntu yagishe muzotwitabe nkuko mwabikoze uno munsi.
Ego.
Ego. Abandi dushimiye nshuti bakunze ijwi rya Amerika ni mwebwe mwariko mutwumviriza muri ku mpera zine z'isi. Mwakoze kudutega abiri abatwandikiye muri benshi mutashoboye kuronka amahirwe yo kuvugisha Eric no kumubaza ibibazo. Tuzongera tumugarukane ikindi gihe kugira ngo tunoganze ivya kino kiyago mu by'ubuhinga bwa none. Kuri micro yari Diane Ninahaze muhinga bw'ivyuma, reka nshimire Nadia Taha na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi yacu abashikire atankomanzi. Ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turaza kongera mu makuru ari imbere azo ari gece saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mukurindira mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamirana nako ijyanye no kwisi.